Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabara mukije mwese mukurikira radio Inzamba agateka kawe nongera ndabaha ikaze muri ryasango ry'amakuru mu Kirundi twabateguriye turi ku munsi wa kabiri genekezo rya 2020 umwaka wa 2022 ayo twabateguriye nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira itangwa ry'imisegetera mu bice bitandukanye by'igihugu ribandanya kuvugwa mu tunenge mu gisagara ca Rumonge bamwe mu banyagihugu bagiriza abayitanga ko bayimana mu nyuma bakaza kuyibagurisha ko bamwe bakikeka ko hari nijanwa mu gihugu ca Congo ibyavuye matora y'abahuza ku mitumba bibandanya kuyamirizwa na bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Makamba abatungwa agatoki nimigujejwe amatora ku mitumba ifatikanije na bamwe mu bajejwe intwaro aho bamwe mu bitoza bafatanywe itonga ry'amakarata bakongera bagahabwa amahigwe yo kubandanya bitoza abana b'impunzi z'abarundi makambi ya Rusenda na Murongwe muri Republika ya Demokrasi ya Kongo kuva kuwa mbere ntibariko bariga bakaba birukanywe kubyishyira hamwe hase yacerewe kubarihira amahera ishure akababaro kakaba ari kenshi haba mu bana eka mbere no mu bavyeyi eka nsubire kuba ikate mu kanya tujya kudonido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org
nkuko nari mpejeje kubabwira mu ngingo nkuru bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Rumonge bariyamiriza ico bita amanyanga ariko arakorwa mu itangwa ry'imisegetera bagiriza bamwe mu bayitanga ko bayimana mu nyuma bakayigurisha abanyagihugu basaba ko abajejwe amagara y'abantu bokurikiranira ico kibazo hafi ni nkuru tubaza Karine Dusabe
amahinyu ya mbere yabereye mu iyandikwa ry'abahabwa imisegetera amasoko yacu mu Rumonge avuga ko ku mitumba igize igisagara ca Rumonge bamwe banditswe kugira ngo bazohabwe imisegetera irimo imiti y'ica imibu ariko hakaba hari n'izindi ngo zitigeze zandikwa atansiguro itanzwe baba abanditswe n'abatanditswe bavuga ko batangazwa n'uko iyo misegetera iri kiratangwa basigura ko hari abankigwa kuyihabwa kandi bafite ibyemeza ko banditswe ayo makuru nyine navuga ko mu bayihabwa hari abaronswa myinshi kugera ku misegetera 10 ivyo bikaba mu bituma abanyagihugu bibaza ko kugira uronke imisegetera inga nuko hari n'abataronse numwe urinda gufumbatisha abayitanga bamwe mu banyagihugu bakaba bemeza ko bamaze kumenya ko abo batanga imisegetera bafumbatishwa amafaranga ari hagati y'5,000 na 10,000 kugira uje ku rutonde wongere uronswe imisegetera myinshi abo baronswe myinshi nabo boba bafise abaca babibagurira nabo bagaheza bakayishora mu gihugu kibanyi ca Congo aho icikoreshwa mu burovyi butemewe n'amategeko icyekeza cyo gutanga imisegetera irimo umuti wica imibu yatangwe ku munsi wa mbere w'indwi iheze mu ntara Rumonge abatanga iyo misegetera n'abanywanyi b'umugabo ambwe uri ku butegetsi gusa abanyagihugu baho bakaba basaba abajejwe amagara y'abantu gukurikiranira hafi ico gikorwa twagerageje kurondera umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muganga Jean Bosco Girukwishaka ariko ntiyitabye telefone ngendanwa yiwe
arakoze Karine Dusabe tugaruke mu gisagara ca Bujumbura isukurike n'iryo rirangwa muri segiteri ya Gitaramuka ya zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura intandaro akaba ari utuzu twa sugumwe tutagikora kuko twuzuriye rimwe mu miryango itari mike yo muri ako gace nkuko abanyagihugu baho bavyemeza bavuga ko hagati y'amazu aho muri kazi ya Gitaramuka ariho hahindutse ubwiherero abajejwe intwaro aho kumusaga birabira hijya kubijanye n'ico kibazo cisukurike inkuru tubaza Pierre Gahungu
iyo segiteri ya Gitaramuka iri hafi y'ibiro vya zone Musaga ari naho harangwa isukurike nk'uko banyagihugu baho babishikiriza amakuru avayo yemeza ko utuzu twa sugumwe twaho twuzuye mu miryango itari mike muri ako gace abana ikanabakoze ngo bikinga gahumbezi bakituma hagati y'amazu bamwe mu banyagihugu baho batekewe nuko ba muri kino gihe cy'imvura kuko indwara zakorera n'izindi ziba ku isukurike zishobora kubinjirana
kwebwe aho tuba turafite ikibazo cy'ubuzu bwa sugumwe ubuzu bwa sugumwe henshi bwaruzuye ni ukuvuga rero bwaruzuye turi mu gihe cy'imvura abanyagihugu abana bagasaba ibibazo baza kwituma impande y'inzu y'umuntu ni nuko iratwishya hano kuri turi mu gufata ubumuke bamwe bavuga yuko ni ukwimuka bagomba bimuke bimukire aho bita mu kinanira kubera iki kubera isuku ikere harangwa abajejeje ni musaga nta na kimwe ari kwadufasha abana beje kumva ko twarwaye amakorera twarwaye ibiki bitazi ndabyo
abo banyagihugu baduma urutoke ku gikorwa c'abajejwe intwaro bigira sinda bibazwa kuri iryo suku rike rirangwa mu karere bajejwe bavuga ko ico kibazo bakiraba minenegwe
twebwe hanini rero twifuza yuko abo bajejwe zone musara mu badukurikiranira mukabakurikirana gose bakatubariza abashefu zo karitse ikintu bakora nta bikorwa rusange bigira bakora hagati y'amazu baharabwe ntihameze basukure nta suku n'ukuri bakamara amazu
aho mu gitaramo kaca musaga abajejwe intwaro ntibanezwe abo batwara nk'uko abanyagihugu bavyemeza twakuye kuri telefone uburongoye yose giteriye gitaramuka ariko telefone yiwe yari mu kibanza ca kure
na Pierre Gahungu arakenuye mu ntara ya Makamba naho bamwe mu banyagihugu ntibashimishwa n'ivyavuye matora y'abagize intahe ku Mugina iyo myidogo ya abanyagihugu ikabishingiye ku mahinyu yayaranze aho hari bamwe mu bitoza bafatanye itonga bafise amakarata y'itora y'umurengera hama ntibakomwa basaba umukuru w'igihugu guhagarika ivyavuye muri ayo matora kugira hemerwe kwitoza imvuga kuri zibushitse n'inkuru tubaza Bera Mugisha
nkuko bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba imigwi ijejwe amatora ku mitumba ifatikanije na bamwe mu bajejwe intwaro barafashije bamwe mu bitoza kwiba amatora y'abazoja mu ntara yo ku Mugina uburorero butangwa ni bwinshi amakuru dukura muri komine Nyanza rake ku mutumba akazira bageni muri iyo zone nyene wahoze yirongoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kugeza mu w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Kabura Mohamed yafashwe yashize mu isandugu amajwi yiwe ateke agera ku majana abiri na mirongo ibiri amaze gufatwa n'abanyagihugu agahabwa igipolisi bo ngaho kazira bageni Marie Gorette Irankunda arongoye komine Nyanza Lake yahavuye ategeka ko arekugwa adashikanywe no ku ikomine ikibabaje gusumba yahavuye agumizwa ku rutonde rw'abatowe kandi yamaze kugaragara ko ari umusuma ikindi kigaragaza ubusuma bw'aberengaho ku mutumba kazira bageni ngo basanze hiyandikishije abatora amajana icenda na mirongo itatu na babiri ariko amajwi yatowe mu isandugu basanze ari igihumbi na mirongo ibiri badashizemo ayo amajana abiri na mirongo ibiri Kabura Mohamed yari yivye ayandi mahinyu yamenyekanye muri iyo komine ni ku mutumba Muyange w'iyo zone nyene aho nahone batoye udufungo tw'amajwi mirongo ibiri tw'umwe mu bitoje turi mu isandugu muri iyo zone nyene ku mutumba Mugumure urongoye uwo mutumba Albert yarafashwe n'abanyagihugu umunsi w'amatora ahabwa igipolisi aja gufungwa muri komisariya Inyanza Lake akaba yafashwe inyuma yaho yariko aragerageza kwibira amajwi se wiwe ngo bikunde aje mu batowe ariko akaba yavuye ari kugwa yaraye mu gasho ijoro rimwe abanyagihugu bakaba banegura iyo nyifato hamwe no kuba atahanywe ku mitumba myinshi rero ngo harananiwe abakukuruke cyane cyane abahoze mu gisirikare n'igipolisi kandi atategeko na rimwe ribakumira ivyo hatangwa akarorero muri komine Makamba umutumba Kinoso aho byakomeye ibyo gukumira gusumba ahandi ni muri komine Kayogoro aho abanywanyi ba SNL bankiwe ku mitumba nka yose amakuru ava muri iyo komine avuga ko abanywanyi ba SNL bemerewe kwitoza ku mitumba itatu kuri mirongo ibiri n'icenda igize iyo komine iyo nayo ni Mudatugwa Haramanyenye na Buhema ahenshi abanyagihugu bagasaba ko umukuru w'igihugu yogerageza agahagarika ko abo batowe barahira maze amatora agasubirwamo hagatorwa koko intungane zizohagararira ubutungane nk'uko biri mu itegeko yasinye
turagukengurukiye Bera Mugisha mukanya amakuru twabateguriye turayabandaniza mu gisata cy'umutekano wo mu ibarabara
Inzamba
umuntu umwe yarapfuye abandi munani barakomereka masanganye abiri y'imodoka ibyo byabereye ku muhingamo ukuyu wa mbere hari ku bara gihugu nimero ya mbere makomine ya Kayanza na Matongo zose ziri mu ntara ya Kayanza ayo masanganya ngategwa n'umuvuduko munini nkuko bivugwa n'igipolisi kijejwe umutekano mu barabara n'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana
isanganya rya mbere ryabereye aho bita kwibuye aho naho ni kwibarabara rya Kayanza Bujumbura hepfo gato umuntu avuye mu gisagara cya Kayanza jipe yazaye Bujumbura yagonze abantu babiri bari kwikinga ubwo nyene umusore w'umunyeshure wo kwishure gisumbuye rya komine Gatara intara ya Kayanza yaciye yitaba Imana uwo bari bahekanye yarakomenetse cyane waratwaye imodoka afungiwe mu gasho k'inyamiramabi ka komisariya ya Kayanza iri gusanganya byabereye ku musozi Matongo muri komine Matongo nyene aho benshi bita ku mateka ngaho imodoka mu bwoko bwa Yas yarahenuse ubwo nyine abantu indwi barakomereka umudereva acika ukuboko mu gipolisi mu Kayanza bavuga ko ayo masanganya aturuka ku muvuduko munini abadereva bagenderako ipolisi nyine gisaba abagendesha ibyuma kubanza gusuzuma ko bikomeye imbere yo kubishyira mu mabarabara.
Amakuru twabateguriye tuyasozerere mu yavugwa mu mpunzi kuva kuri uyu wa mbere abana b'impunzi abarundi bo mu makambi ya Rusenda na Murongwe biga mashuri mato mato ntibariko barakurikirana ivyigwa abo bana birukanywe kubera kutariha amahera y'ishure haraheze amezi atandatu nayo akabasanzwe atangwa n'ishirahamwe ry'impunzi HCR abo bana bagasaba HCR gutorera inyishu ico kibazo idonido na Eddie Claude nini nahatswe
nkuko amakuru dukura muri ayo makambi avyemeza kuri wa mbere niho abana b'impunzi batangura kwirukanwa mu mashure mato mato kuko bamaze igihe badatanga amahera y'ishure asanzwe ariyo abigisha baronswamo agashahara abo bigisha bakishuza amezi agera kuri atandatu mu mpunzi bo bavuga ko bariko bahogwa ubusa kuko ishirahamwe gitaho impunzi kwisi HCR ariryo risanzwe ribarihira ayo mahera y'ishure abo bana aho birukaniwe bakaba baciye bihereza amabarabara bagaragaza agashavu kabo kuko bagenzi babo bo mu bwoko bw'ababembe babandanije ivyigwa
twagize mandamano kubera twebwe twagiye ku ishuri baratwirukana wamesemba ko babahembe amahera yawo niho batwigisha neza ariko turabona yaha baragira ababembe wabo bariga twebwe barefije baratwirukana turabona yaha nako niho twirukana turabarefije reka natwe dutere mandamano badupokeze ni forome amashagoshi ko muri twebwe barimo bashaje tutapokeye nabo mwakane bamwe ntibapokeye
abanyeshure basaba ishirahamwe HCR gutorera umuti icyo kibazo maze bagasubira kwiga
dushaka gusa babaha amahera twe twige neza no dupokeze badupokeze
kuri iyo myidogo uruganda rwa radio Inzamba rukaba rutararonka kuri telefone abaserukira impunzi muri ayo makambi ya Rusenda na Murongwe cyo kimwe n'abaserukira ishirahamwe HCR muri Repubulika ya Ntwari Rusangi ya Congo kugira tumenye ikiriko kirakogwa.
Eddie Claude ninahazwe urakenuye ningaha amakuru twari twabateguriye kuri uno wa kabiri buciye tuyasozerera nshimire mwebwe mwese mwari muduteze abiri nshimire bagenzi banje bamfashije kuyegeranya jamarinda bashinze n'abashikirije ndabifurije kuroranirwa aho muri hose naho butaha.